Nyakuha Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka 18 rubasabira umunyororo wo guherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye mbega urwo rubanza mwagwakiriye gute
bwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza kubwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero urwo rubanza rwaciwe ijambo ni rya rindi mu rubanza kuzacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga urwo rubanza urabye igihe ibigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription cyaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahanwe rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe perezida Ndadaye yaganagurwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze ubu rero tumaze imyaka 27 icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996 rwugururwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko
muriko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu w'i Burundi itazi amategeko muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko aho nyanza
navuze yuko sentare nayo nyine itazi amategeko mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yaho n'inzego za politiki y'uguca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko
aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga
ikindi rero nareko ndavuga undunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turiko twagirizwa urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi none no kongera nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze cyerekanwa mu ncamake rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye nuko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwe n'izo zicibwa ko izo dosiye mwe n'izo zica muri ya komisiyo verite rekonsiliyasiyo yari kujya mu butungane nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki si urubanza rujyanye n'ubutungane
none mwaba mufise
uyarabye neza abantu barimwo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu Ndadaye yaganagurwa ko ni urubanza rwaciriwe novuga intwaro ya iprona kuko urabye mbere n'abo baciriwe imanza harimwo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe no rero twebwe tuvuga tuti ni urubanza rwa politiki ibiri mo rero twebwe turaziyamirije
muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza
kunguruza nkuko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'Uburundi no mu masentare y'Amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare n'imwe ikora mu mategeko izoshobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye aha mvuze ku giti cyanje.